Iyi mwumva ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, mudukurikira kuri FM 88.3 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi turi ku mirongo migufi short waves kuri metero 19 na 22 ku mugoroba na metero 25 31 na 41 mu gitondo. Ndabaramukije mwese nshuti turi kumwe Eugenie Mukankusi hano muri studio ya gatanu i Washington DC. Mbahaye ikaze mwese kuri radio yanyu. Impunzi z'Abarundi mu nkambi ya Rusenda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zirataka inzara, ahanini iterwa no kutabonera imfashanyo ku gihe.
Turafise inzara irarenze, turagenda guca ingero mu misozi, imvura ikadukubitirayo, twavayo ntibaduhe n'amahera akwiye, bakavuga ati tuzoyabaha dupokeye. N'igihe twiteze cyo gupokera ntidupokere, inzara ikatwica.
Uwo ni umwe muri izo mpunzi. Iyo nkuru hamwe n'izindi twabateguriye harimo yerekeye icyorezo cya korona gikomeje kwiba CDC, kikaba kirimo guhindura gahunda nyinshi zari ziteganijwe hirya no hino, harimo amanama, imikino, ibiterane n'ibindi. Hari kandi n'inkuru ivugwa kuri ruswa mu itangwa ry'imirimo mu Rwanda, turaza kuzibagezaho ku buryo burambuye mu mwanya. Turaza no kubaha umwanya mutashye abanyu nk'uko bisanzwe buri wa gatanu. Muduhe nomero zanyu rero za telefone tuze kubahamagara kuri Facebook no kuri WhatsApp. Inomero yacu ni 1202441931. Ntimugere kure rero ya radio yanyu. Mbere yuko tubagezaho izo nkuru narimbararikiye, reka tubanze twumve amakuru avugwa hirya no hino ku isi, mwateguriwe kandi mugezweho na mugenzi wanjye Aloyizi Bigirimana.
Urakoze ejo nituyahera mu yavugwa muri Afrika. Umuhari w'iterabwoba wa Al-Shabab utangaza ko wigaruriye igisagara cha Dif kiri ku rubibe Somalia ihana na Kenya, kandi ko wagavye ibitero bine ku basirikare b'u Burundi bo mu nteko za Amisome. Nkuko biri ku rubuga rwa interinete rwitwa Site Intelligence Group, uwo muhari ushikiriza ko ibitero ugaba Al-Shabab yashikirije ko ibyo bitero byabaye muri uku kwezi kwa gatatu hagati y'amatariki ya 5 na 11. Al-Shabab ishikiriza ko muri urwo rukurikirane rw'ibyo bitero abasirikare babiri b'Abarundi bo mu nteko za Amisome zagiye kubungabunga amahoro muri Somalia bafuye, uwundi umwe arakomereka. Abo basirikare bari mu gisagara cha Mahadey kiri mu ntara ya Shabele mu bumanuko bwa Somalia, nk'uko Al-Shabab ibivuga. Gushika ubu yaba leta ya Somalia canke umugwi wa Amisome nta numwe aragira ico avuze kuri aya makuru yashikijwe na Al-Shabab ngo avyemeze canke abihakane. Muri Sudani y'umanuko, Perezida Salva Kiir yarashize ahabona leta nshasha ejo ku munsi wa kane. Leta y'ubumwe yashinze afatanije n'icegera ciwe Riek Machar mu ntumbero yo kugarukana amahoro muri ico gihugu. Itegeko rigena abashikiranganji 34 n'ivyegera vyabo 10 ryasomwe kuri televiziyo y'igihugu. Iyi leta itangajwe inyuma y'ibiganiro vyamaze indwi zishika zitatu hagati ya Salva Kiir hamwe na Riek Machar. Bubaye ubwa gatatu abo bagabo basangiye ubutegetsi, umwe mu kibanza cha perezida, uwundi cegera ciwe kuva ico gihugu cikukira kuri Sudani mu mwaka w'2011. Indege z'intambara za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarateye ibibanza by'abarwanyi bafashwe mu mugongo na Irani mu gihugu cha Iraq. Ibyo bitero by'indege byabaye mu ijoro ryo kuri uyu wa kane rishira uyu wa gatanu, byagabwe mu bibanza bitanu by'umuhari Kataibe Ezbola bibikwamwo ibirwanisho. Bibaye inyuma yaho ejo ku munsi wa kane umushikiranganji wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ajeje kwivuna abansi Mark Esper ashikirije ko uburyo bwose bwashizwe ku meza kugira bihore igitero cahitanye abasirikare ba Amerika babiri ku munsi wa gatatu. Amerika ivuga ko ico gitero c'amarokete cagabwe ku ikambi y'abasirikare mvamakungu irahitwa Taji mu buraruko bwa Baghdad cakozwe n'abarwanyi bafashwe mu mugongo n'igihugu ca Irani. abategetsi b'ibihugu vya Buraya bararakariye Perezida Donald Trump kubona yarafashe ingingo ibuza indege ziva ku mugabane wa Buraya kwinjira muri Amerika atabanje kubagisha inama. Ursula von der Leyen, umukuru wa komiseri w'umuryango w'umwe bwa Buraya, na Charles Michel, perezida w'akanama ka Buraya, babishikirije jo ku munsi wa kane. Iyo ngingo ya Trump ibuza indege ziva mu bihugu 26 vya Buraya zinjira muri Amerika mu kiringo c'imisi 30 kuva kuri uyu munsi wa gatanu. Igihugu ca Leta Zunze za Amerika nticiteguye guhagarika amasezerano cumvikanye n'abatalibani muri Afghanistani, ariko umujenerali arongoye abasirikare ba Amerika muri ako karere avuga ko hari ibimenyetso ko ayo masezerano ashobora gutosekara. General Kenneth McKenzie yabishikirije abashingamateka ba Amerika ejo ku munsi wa kane, avuga ko ibitero by'abatalibani muri Afghanistani bibangamiye ayo masezerano. Ayo masezerano yatewe ko imikono idoha muri Qatar mu kwezi kwa kabiri, asaba ko abasirikare bose ba Amerika n'urunani mva makungu bazoba bavuye muri Afghanistan mu mezi 18 ari imbere.
Arakoze mugenzi wacu Arize Bigirimana kuri aya makuru. Iyi mwumva ni Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mbibutse ko mudukurikira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, na FM 88 n'ibice bitatu, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi short waves kuri metero 19 na 22 ku mugoroba, metero 25, 31 na 41 mu gitondo. Mushobora kandi no kumva ibiganiro byacu munyuze ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacu.com. Turi kuri Facebook na YouTube Vewa Radio Yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Bahaye kaze mwese nshuti mu kiganiro iwanyu mu ntara. Duhere mu Rwanda, aho Leta y'u Rwanda isaba abikorera kwitegura bihagije kugira ngo bazabashe kwakira uko bikwiye inama mpuzamahanga y'ibihugu bivuga ururimi rw'Icyongereza, CHOGM, iteganijwe kubera i Kigali mu kwezi kwa gatandatu. Icyakora impungenge zo ni nyinshi ko iyo nama ishobora kuzasubikwa kubera icyorezo cya virusi ya corona COVID-19 gikomeje guhangayikisha isi yose. Mugenzi wacu Eric bagira ubusa adufitiye inkuru irambuye.
Ikingenzi muri iyi nama hagati ya Leta n'abikorera kwa rukugaragaza aho Leta igeze yitegura inama y'umuryango w'ibihugu bivuga ururimi rw'Icyongereza iteganyijwe kubera mu Rwanda, ariko banasaba amaboko abikorera. Leta irasaba abikorera kuzabyaza umusaruro iriya nama ya CHOGM izabera hano mu Rwanda mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka. Madame Claire Kamanzu ukuriye ikigo cy'igihugu cy'iterambere RDB agasanga kubera umubare utari muto w'abazitabira iriya nama ari amahirwe akomeye kubikorera.
Abantu benshi kandi bafite amafaranga, n'abantu bari ku rwego rw'abanashaka kugura ibintu byinshi. Tuba Abanyarwanda abacuruza bagomba kwitegura service, bagomba kwitegura made in Rwanda, bagacuruza pe, bagacuruzaho exhibition izaba iri, ariko no gucuruza kuko benshi bazakora inama bagenda bashakira umujyi, bamenye umujyi, bashakira aho bashobora kugenda. Tuba bagomba kwitegura gucuruza.
Kuri bamwe bavuga ko hari inama bakunze kwitabira zikababera amasigara cyicaro, ukuriye ikigo cy'igihugu cy'iterambere RDB akabasaba mbere na mbere kuzirikare kizaba kibajyanye mu nama.
Uwawundi bavuze kare ngo hari igihe tujya mu nama tukavamo na kiri twabonyemo. Icya mbere ugomba gukora kwibaza ni iki nshaka mu ninjye mu nama ya CHOGM, njye yo ku giti cyanjye nk'umuntu w'icuruza, ni iki nshaka gucuruza, ni iki nshaka kuvanamo, kugira ngo ujye mu nama ufite ingamba nawe. Kugira ngo niba ufite ingamba niba icyo ushaka, ushakisha muri abantu bari muri conference ninde ushobora kuzuza icyo nshaka. So you have to go into the meeting saying I want to achieve 1-2-3 things as a business person.
Ikindi kinakomeye ku gihugu gisabwa bikorera ni ukunoza serivisi ku bazaba babagana mu gihe cy'inama ikomeye ya mbere u Rwanda ruzaba rwakiriye mu mateka. Hagataho bamwe mu bikorera bakagaragaza impungenge zishingiye ku muco wo kutavugisha ukuri, aho bamwe mu banyarwanda batanga serivisi bashobora kuzazamura ibiciro kubera ko bahuye n'abanyamahanga. Uyu akora mu rwego rw'ubukerarugendo.
Ikibazo ni kitureba cyane cyane nk'abanyarwanda, iyo tugize nk'abashyitsi bo hanze kenshi aha ngaha usanga narimo nk'abantu bari mu bucuruzi ugasanga bibaye ngombwa ko wongera ibiciro kandi atari ko byari bisanzwe kandi mu banyarwanda buriya muco wacu ntidufatiranwa kubera ko umuntu atazi ibiciro byaho cyangwa se ukuri kwaho niki cyaba gikorwa ku buryo haba ubukangurambaga mu bantu bamwe izo serivisi zizatuma bahura n'abakitsi bacu cyane ku buryo wenda mu gihe waba umuhaye ikintu ku giciro kidasanzwe abimenye wenda ashobora kuba yadufata nk'abantu wenda bari kwambura cyangwa se guprofita ko abantu batazi ukuri kwa ngaho bakaba bamuca ibirenze.
Bwana Robert bapfakurira ukuriye urugaga rw'abikorera mu Rwanda akavuga ko n'ubusanzwe umuntu agiye n'ibiciro akurikije uko isoko rihagaze ariko agasaba abikorera kutazigiriza nkana ku banyamahanga kuko bishobora gusiga isura mbi igihugu.
Ariko ibyagiye bibaho by'abashitsi banenga nuko bageraho ikintu wari wabuze ukagendera bukanye guhindura ijambo ntabwo ari byiza. Ariko nanone dufata abashyitsi bacu neza tugaragaze n'izina ryacu ryiza ry'u Rwanda tutagenda duhemukira abantu burya hari ukuntu ubikora nabi ugahemukira umuntu ariko iyo umuntu mwabyumvikanye ntabwo abireba nabi kuko aba yabonye yuko ari cyo giciro kandi nanone nkinkariginga abantu barimo association zitandukanye ari amahoteli ari transport nanone kuprotectinga izina ryacu ry'u Rwanda abantu badakora uko babibonye ibyo bakora byose bakaba babyumvikanye bikaba biri uniform bakabenefitinga muri icyo gamu ariko nanone bagasiga izina ryiza mu Rwanda.
Naho Bwana Benjamin Gasamagera umwe mu bikorera wanigeze kuba hagarariye urugaga rw'abikorera mu Rwanda agasaba bagenzi be kwitegura bihagije bamenyekanisha kuba bagana ibyo bakora.
Ikintu cyo kubakaza profile z'amakampani yacu zinasobanura cyane cyane nk'ibyo hari byo Claire ari mu kuvugaho kugira ngo tuzagerageze kureba abantu duhura iyo byubatswe rero hakiri kare noneho bikaba showcase even before naba abantu baje usanga baza bazi abo bashaka n'icyo bashakamo ubonatwe twabona izaba amaze kuba ku confirminga ko bazaza yabona ikintu cyaba dynamic cyagenda kinubakwa uko tugenda twa approachinga iya date then bikazagera abantu bariteguye atari kuvuga ku munota wa nyuma umuntu agera mu nama ajya gushakisha.
Muri rusange haba ku ruhande rwa leta ndetse n'abikorera baragaragaza ko bari ku rwego rushimishije ku ngingo y'imyiteguro yo kwakira inama y'umuryango w'ibihugu bivuga ururimi rw'icyongereza. Biruko mu gihe isi yose ihangayikishijwe n'icyorezo cya virusi ya corona COVID-19 kuri izi impungenge leta y'u Rwanda ikavuga ko kugeza ubu igihanze amaso iyo byerekeza bitabujije ko ikomeza imyiteguro y'iyi nama ikomeye. Madame Claire Kamanzi utegeka ikigo cy'igihugu cy'iterambere RDB.
Nka leta icyo twahisemo nuko dukomeza gutegura program uko bisanzwe ariko tugenda dukurikira ibyo birimo gukorwa mu rwego rwa coronavirus turebe muri April mu kwezi kwa kane uko ibintu bimeze. Niba bintu byatanze gukemuka ubwo twakomeza na cyogama nitubona ko ari kibazo natwe tuzafata icyemezo ariko ubu ngubu nago dufite information ihagije kugira ngo dutinye gukomeza na cyogama kuko ibyo tubona nuko bishoboka ko imbere ya cyogama mu mezi cyangwa ibyumweru bisigaye ko ikibazo cyora kugabanya ariko nago tubizi neza so tukomeze turebe muri airport turebe aho tuhagaze ariko ubu ngubu gutwitegura birakomeze nk'uko bisanzwe.
Nka kwibutsa ko inama izahuza kwisonga bakuru b'ibihugu n'abaza guverinoma bakomoka mu bihugu 54 hirya no hino ku isi byitezwe ko hatagize ikiyikoma mu nkokora izaba mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu y'umwaka 2022 ikazateraniramo abagera ku 70,000 bo mu nzego zitandukanye barimo n'abikorera. Bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Eric Bagira ubusa urakoze kuri iyi nkuru. Turacyari mu Rwanda kubera ikiza cya virusi ya corona. U Rwanda ari narwo ruyoboye inama y'abakuru b'ibihugu by'akarere ka Afurika y'Uburasirazuba EAC rwasebije inama yabo yagombaga kuba mu mpera z'uku kwezi kwa gatatu. Ministre w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda yandikiye ibaruwa umunyamabanga mukuru wa EAC amubwira ko n'izindi nama zihuza abantu benshi zahagarikwa hagamijwe kwirinda icyorezo cya corona cya virusi ya corona. Mugenzi wacu Pierre Carvenio Nkuru akomeze inkuru.
Ugwandiko rwarungitswe n'umushikiranganje w'u Rwanda ajejwe imigenderanire ruvuga ko mu ntumbero yo kwirinda kwandura canke kwanduza umugera wa corona hafashwe ingingo nyinshi harimo no gusibya inama zihuza abantu benshi. Kuri uyu wa kane Vincent Birota yabwiye umunyamabanga mukuru w'umuryango wa Afurika y'ubuseruko EAC ko ari muri urwo rwego n'inama y'abakuru b'ibihugu by'ako karere yobaye mu mpera z'uku kwezi kwa gatatu isibijwe. Vincent Birota avuga ko iyo ngingo ifatiye no kukamo katewe n'ishyirahamwe mpuzamakungu gitaho amagara y'abantu OMS ryashinzwe ko iyo ngwara ifatwa nk'ikiza cyo kwirinda ku rwego rwo hejuru pandemi mu Gifaransa. U Rwanda rutewe amakenga n'ingene ico kiza kiriko kirakwiragira ku isi, kandi mu mwanya muto abantu benshi bakasiga ubuzima. U Rwanda muri kino gihe nibwo rutwara inama y'abakuru b'ibihugu bya EAC kwemeza ko ibihugu byinshi harimo ibyako karere byahagaritse ingendo zidakenewe cyane cyane mu ntumbero yo kwirinda ico kiza cha coronavirus. Vincent Biruta ati kubera izo ngingo bishobora gutuma n'ibitigiri vy'abitaba inama y'abakuru b'ibihugu vya EAC bidakwira. Yavuze ko n'izindi nama zihuza abantu benshi muri EAC zuhagarikwa canke zigakoregwa ku buhinga bwa none bwa video conference aho bikunda. Uretse abanyafrika y'ubuseruko bakunze kwitaba iyo nama, haraza n'abavuye mu bihugu vya Burayi, Aziya na Amerika. Iyo nama y'abakuru b'ibihugu vya EAC yigijwe inyuma mu gihe kitazwi. Amakuru ijwi rya Amerika rifise nuko yokwize ibibazo nkora mutima bihanza karere. Kanatsinda yobaye mu bihe bitoroshe vy'imigenderanire itifashe neza mu bihugu bitatu kuri bitandatu bigize EAC. Atwovuga nk'uhagati y'u Rwanda n'u Burundi canke hagati y'Ubuganda n'u Rwanda, naho kuri uru ruhande Ubuganda n'u Rwanda bigeze kure mu gutorera inyishu ibibazo bihari. Uwo mushikiranganje ajeje imigenderanire y'u Rwanda n'amakungu yaheruka kugira ico avuze kuri uko kutarabana byiza ku mipaka ko kwagize ingaruka mbi kuri ibyo bihugu n'akarere muri rusangi.
Ibibazo by'u Rwanda n'u Rwanda mwagiye munabisoma aho na Uganda yavugaga ko bahombye amafaranga menshi ashingiye ku bucuruzi bwa dindi hagati y'ibihugu byombi. Niba nta bucuruzi buraga, nta rugendo n'uruza rw'abantu cyangwa se rw'ibintu hagati y'u Rwanda n'u Burundi, birumvikana ko bigira ingaruka ku bukungu bw'igihugu kimwe cyangwa ikindi, cyangwa se hombi zikaba zabo ariko mu buryo butandukanye. Imishinga iri mu mubara wa ruguru yiza kuba yarashyizwe mu bikorwa ubu ngubu kugira ngo ubukungu bwacu bube bwarateye imbere, ariko umuryango ukibereyeho ni ugukemura bene ibyo bibazo mu gihe byabonetse.
Ubundi mwitwarariko utosigaye inyuma nk'uko amakuru dufise abivuga, n'uwerekeye ingene ibiganiro bihuza Abarundi vyorangizwa. Ni mu gihe mu mwaka uheze umuhuza muri ayo matati Benjamin Mkapa yahuza atwara igihugu ca Tanzania yatanze imihoho. Uwo Mutama Mkapa yasize avuze ko abo bakuru b'ibihugu ba EAC bamutanye akazi bakirengagiza kumushigikira kugira ngo ico gikorwa kigende neza. Isoko ry'amakuru yacu rivuga ko iyo nama yobaye akajyokeza ko kuvugana ico kibazo imbere yuko Uburundi bwinjira mu matora mu mezi abiri ari imbere. Kuva mu kapa tanze mihoho abakuru b'ibihugu vya EAC ntibare bwasubire guhurira hamwe bose. Ubwa nyuma n'umwitwarariko w'impunzi z'abarundi zirenga gato 170,000 zahungiye muri Tanzania zivuga ko ziburabuzwa mu gihugu kimwe ca EAC cazihaye indaro, kandi ibindi bihugu nk'u Rwanda n'Ubuganda iziriyo atampungenge zifise. Iyi nama yaheruka gusiba kandi kabiri kose yari kuba mu kwezi kwite, ariko irasiba bisabwe n'igihugu kimwe kitavuzwe ishigwa mu kwezi kwa kabiri guheze. Yamara naho nyene yahavuye isiba ujeje kumenyesha amakuru mu biro bikuru vya EAC. Simon Peter Owaka yavuze ko ico gihe igihugu ca Sudani y'Epfo arico casavye ko yosiba ubugira kabiri kuko kiriko kirashiraho leta mfata kibanza. Yindi sango y'inama y'abakuru b'ibihugu vya EAC izovana n'ingene kiza c'umugera wa corona kiriko kiratuzwa. Ni mu gihe kimaze guhitana abantu barenga 5,000, abarenga 134 bakaba bamaze gufatwa. Ibitigiri guma bihindagurika ku mwanya ku mwanya. Muri abo harimo abarenga 100 bo muri Afrika mu bihugu birenga 10, harimo na Congo casavye kwinjira muri EAC. Yamara muri EAC nta muntu n'umwe arafatwa n'ico kiza. Pierre Claver n'inkuru Kigali kubwijwe rya Amerika.
Pierre Claver n'inkuru urakoze. Imitangire y'akazi ka leta mu Rwanda ikomeje kuvugwamo ruswa. Ikiza ku isonga ni uburyo abakoze ibizamini bahindurirwa amanota kugira ngo akazi gahabwe abatagatsindiye. Ibi byatumye kuri uyu wa kane abadepite bagize komisiyo y'imibereho y'abaturage batumiza umuyobozi w'ishyirahamwe ry'uturere n'umujyi wa Kigali ngo asobanure amakosa yagaragaye mu gushyira abakozi b'uturere twa Kayonza na Rwamagana mu myanya. Inkuru mugenzi wacu Asumuta Kaboyi uri Kigali mu Rwanda abagezaho.
komisiyo y'imibereho y'abaturage mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda yatse ibisobanuro umuyobozi w'ishyirahamwe ry'uturere n'umujyi wa Kigali Rariga ku bibazo byagaragaye muri raporo ya komisiyo y'igihugu ishinzwe abakozi ba leta ku byerekeranye n'imikoreshereze y'ibizamini byo mu nzego z'ibanze. Komisiyo yagaragaje ko mu turere twa Kayonza na Rwamagana hagaragaye umubare w'abakozi bakoze ibizamini bakagenda bongererwa amanota bigatuma bahabwa imyanya kandi atari bo bayitsindiye. Hatanzwe ingero z'abakozi bagera kuri batanu bagiye bagira amanota make ariko bikaza kurangira aribo baje imbere mu batsinze ibizamini by'akazi. Abagize komisiyo y'imibereho y'abaturage mu nteko ishinga amategeko bahagaragaje ko amakosa nk'aya aba arimo ruswa.
Rwose kariya karere ka Kayonza kakoze amakosa adakwiriye kwihanganirwa. Ibi ngibi ntabwo bitaniye n'ubundi busambo tujya tubona.
Nanone hari uyu wa nyuma muri Kayonza Uwantege Olivier nawe yarongerewe hafi amanota 12. Yari afite 18 kuri 50, batangaza 36 kuri 50. Ntago transparency yabirimo muri ibi bikorwa. Ahangaha niho usanga hajemo
ibintu bitesha agaciro imirimo myiza ikorwa yabyo mukora mwebwe muri Rariga, yabikorwa n'akarere, yaba nikorwa n'igihugu muri rusange. Ubu umuntu usomeye raporo akabona ko hari umuntu wibonera amanota ya 6 akabona 40, inyuma bakamwongera ka 35, niho havaho za speculation yuko abantu bongererwa amanota. Turashaka kugira ngo tumenye mu biganiro mwagiranye umuntu wakoze iri kosa akava ku manota 6 akamuhindurira akamuha 35 kuri 50 atayakorerwa.
Umuyobozi wa Rariga Ngendahimana Ladislas yavuze ko nabo bamenye aya makosa kandi ko abantu bose bari bashyizwe muri iyi myanya mu buryo butubahirije amategeko bamaze kuyivanwamo. Gusa uyu muyobozi asobanura ko bifashishije izindi nzego batangiye gukurikirana abantu bose baba barabigizemo uruhare.
Izi kesi zindi z'amanota yahinduwe muri Kayonza twabonye ari kesi zizenda kumera kimwe zose, kumva zizakurikiranirwa hamwe. Uko byagenze rero ubwo ntabwo twabwira ngo byagenze gutyo ko natwe nkuko akareka Kayonza kabitweretse ejo bundi mu kwezi kwa kabiri mu by'ukuri banabitwereka n'amakayi twararangije kuyaboherereza. Dusuzumye raporo ya komisiyo n'ibimenyetso by'ibanze bikubiye kuri ayo makayi n'amanota yatangajwe, twumvikanye n'akarere ko mbere na mbere umwanzuro wasabwe na komisiyo y'abakozi ba leta ubanza ugashyirwa mu bikorwa. Kuko ibizakorwa byose ntabwo bizavanaho amakosa yagaragajwe kandi afite ibimenyetso bifatika. Igisigaye ni ukuvuga ngo ibintu byakozwe nande, yaragamije iki, byagenze gute, arahanwa gute. Ariko ibyo ngibyo ntabwo bivanaho ko abantu bagiye mu mwanya mu buryo budakurikije amategeko bo babanza bakavanwamo, ibindi bikaba gukurikirana babigize mu ruhare.
Buri mwaka komisiyo y'igihugu ishinzwe abakozi ba leta igaragaza muri raporo yayo amakosa aboneka mu itangwa ry'akazi. Raporo y'iyi komisiyo y'umwaka ushize wa 2018-2019 yagaragaje inzego za leta zagiye zitanga ikizamini cy'akazi zikagabanya amanota ya bamwe mu bakandida, abandi bakandida bakayongererwa. Komisiyo y'abakozi ba leta yari yatangaje ko iyo basesenguye iki kibazo basanga bongererwa amanota, abandi bakayagabanyirizwa haba harimo ruswa n'itonesha. Iyi komisiyo isobanuraho kugeza ubu bataramenya aho aya manota ahindurirwa, gusa bakavuga ko bamwe mu bafatiwe muri ibi byaha hari abirukanwe burundu ndetse ko hari n'abahawe ibindi bihano. Mu mwaka ushize wa 2018-2019 komisiyo y'abakozi ba leta ivuga ko yakiriye ubujurire 602 bushingiye ku kutanyurwa n'amanota abakora ibizamini bagiye bahabwa. Ruswa mu mitangire y'akazi ka leta iravugwa mu gihe u Rwanda ruherutse gushyirwa ku mwanya wa 4 muri Afurika mu bihugu bikomeje guhashya ruswa. Uyu mwanya rwawushyizwemo n'umuryango urwanya ruswa n'akarengane ku rwego rw'isi. U Rwanda kandi rwaje ku mwanya wa mbere muri Afurika y'Iburasirazuba mu bihugu bigerageza guhangana na ruswa. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Asumta Kaboyi, urakoze. Tuve mu Rwanda noneho twerekeza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Tubanze ariko tubisegureho nshuti, ntabwo tubasha kubaha umwanya wo gutashya. Dufite akabazo, imirongo nticamo, mutwihanganire. Impunzi z'Abarundi ziri mu nkambi ya Rusenda iri muri teritwari ya Fizi, intara ya Kivu y'Epfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, zitangaza ko zugarijwe n'ikibazo cy'inzara zatewe n'uko ishyirahamwe rya PAMU ryita ku biribwa rya ONU ryatinze kubaha amafaranga yo kugura ibiribwa. Inkuru irambuye muragezwa n'umunyamakuru Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo uri mu Rusenda.
Ugeze mu nkambi yo mu Rusenda, impunzi zawo zigutura ikibazo cy'inzara. Izindi nazo ziganjemo abagore n'abakobwa, uhura nazo zigiye gusaba isombe mu mirimo y'abaturage b'abakongomani ndetse n'indagara ku kiyaga cya Tanganyika. Niyo Saba Jacqueline ni impunzi muri village ya mbere, afite abana bane. Avuga yuko uku gutinda kuba ubufasha bw'amafaranga yo guhayisha bikogwa n'ishyirahamwe rya PAMU gutuma barushaho gusonza.
Turafise inzara irarenze, turagenda gucingero mu misozi, imvura ikadukubitirayo, twavayo ntibaduhe n'amahera kwiye, bakavuga tayandi tuzoyabaha dupokeye. N'igihe twiteze cyo gupokera ntidupokere, inzara ikatwica. Twaronka iyo rasiyo, tukabura n'amavuta, tukabura n'umunyo, ibiharage 1500, umuceri 1500, tukabura n'amakara. Abana bakaturirira ko n'amashure bayahebye kubera inzara. Ntitujya ku ishure twumva inzara, aho basanze bariko baratonora kumbati, bagahekenya kumbati. Nta gafu, nta duharage, nta ki.
Nini ntazwe Liane nawe ni impunzi yo muri site ya Gatunguru ya gatatu, village ya 46, aheruka guhabwa ubufasha n'ishyirahamwe rya PAMU tariki ya 8 y'ukwezi kwa kabiri. Ariko PAMU bafite ikirarane cy'ukwezi kwa mbere itabahaye ubufasha. Avuga yuko ku gutinda kubahiriza ubufasha bw'amafaranga bituma binjira mu madeni adashira.
Amadeni gusa niyo turimo. Tuma dutora amadeni, dutora amadeni. Aha hazogira uduharage, nimba uduharage mvuye gutora, menya ko ari deni mvuye gutora. Kandi hazogeraho dupokera udufaranga twose ncantanga, nukuvuga n'umuninza ari gumari yayindi. Kandi ukwezi ntikuzorenga kumwe ndizera bazodu. None wumva turiko turaziriki canke bimeze gute. Byoshoboka bo dusubiza muhira tugasubira iwacu.
Muregwa Beatrice nawe ni impunzi yo muri village ya gatanu. Ahamya yuko iki kibazo cy'inzara gikwiriye gutoregwa umuti kuko kibahangayikishije.
Kwe biradutangaza kubona dusigaye dupokera rimwe mu mezi abiri. Icyo ni igitangaza dusigaye tubona, kuko ahandi uza wumva baraprogramye itariki tukumva ingene ahandi tumvirije amaradi ingene bigenda mu itariki bashinzi bayayindi nyene, ariko ngaho ugasanga nta tariki kanuni, kandi ugasanga n'ukwezi kurarenganye tudapokeye, tukagenda mu madeni menshi. Ubu basha sinzi yuko tuzofa tuvuye mu madeni, dusigaye abarundi araba escrow kubwa madeni kudapokera n'ingoga. Kandi ukacusanga batupokeze ntice ntikize, ukagira ya madeni akaza uyariha ukacusira kandi muyani madeni, bivanye nuko kudupokeza kugiye. Ko biri kose barakwiye kubyihweza bagakemura iki kibazo, kuko dufise ingorane cyane kuvyerekeye imirire. Nibagitegekanye bicare hamwe barabe ko boshiraho itariki ntarengwa, hamwe umuntu azovuga ati byukuri ndari akadeni nzokishura ku munsi muna akamugabo ntagume yongerereza ko yongerereza.
Umuyobozi userukira impunzi z'abarundi mu ngambi yo mu Rusenda Emmanuel Ntirampeba avuga yuko iki kibazo cy'inzara impunzi zifite haseri, yavuze yuko zizahabwa ubufasha bw'amafaranga yo guhayisha kuwa kabiri w'icyumweru gitaha. Emmanuel Ntirampeba avuga kandi ko uko gutinda guhabwa ubufasha bw'amafaranga yo kugura ibiribwa kuri izi mpunzi zo muri iyi nkambi byaturutse ku kutumvikana hagati ya PAMU na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi ku bijanye na gahunda nsha PAMU yari igiye gutangiza, yuko buri mpunzi izazihabwa amafaranga ari uko yakojeje indoki ku mashini, mu gihe komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi yanze ubwo buryo bitewe n'uko bwatuma impunzi zifunze n'izigwaye zishobora kubura ubufasha zari zisanzwe zigenerwa n'ishyirahamwe rya PAMU. Mwumenye yuko ishyirahamwe rya PAMU risanzwe rigenera buri impunzi yo mu Rusenda amadolari 12 ku kwezi yo kugura ibifungugwa. Vedaste Ngabo ku bw'Ijwi rya Amerika mu Rusenda mu Ntara ya Kivu y'Epfo.
Vedaste Ngabo ndagushimiye. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Uyu munsi mu mateka mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana aratwibutsa ifatwa ry'Abanyamerika bafatiwe muri Zimbabwe bakekwaho umugambi wo guhungabanya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
Ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'1999 Abanyamerika batatu bagejejwe imbere y'urukiko muri Zimbabwe bakurikiranyweho icyaha cy'iterabwoba, ubutasi no kudurumbanya ubutegetsi bwa President Laurent Désiré Kabila wa Congo Kinshasa. Bari barashyizwe ku ngoyi. Amafoto yerekanwe yariho amazina ya George Banfield, Jonah Lamonté Dixon na Joseph Petitjean. Uko ari batatu byagaragaraga ko bakorera itorero ryitwa Harvest Field Ministries ryo muri leta ya Indianapolis. Bari batawe muri yombi ku itariki ya 7 z'ukwa gatatu 1999 bafite intwaro. Umukuru w'igipolisi cya Zimbabwe Augustin Chihuri akavuga ko zari zigamije guhungabanya umutekano wa Zimbabwe n'uwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko kuva batabwa muri yombi, abo Banyamerika bakomeje kuvuga ko imbunda babafatanye zari zo guhiga, ariko ubugenzacyaha bwabashubije ko batigize bagaragara ahabandi bahiga kwa ahubwo bitwaza guhiga kugira ngo bahishe ibikorwa by'iterabwoba. Icyo gihe igihugu nka Zimbabwe, Angola, Namibia na Chad byari byaruhirije ingabo muri Congo zo kuramira ubutegetsi bwa President Laurent Désiré Kabila bwagirwaga amajanja n'inyeshyamba zishyigikiwe na Uganda n'u Rwanda.
Venuste Nshimimana, urakoze cyane kutugeza ku musozo w'iki kiganiro. Nkaba nshimirana mwe mwese mwarimo duteze amatwi n'abamfashe ku buhanga bw'ibyuma, Engineer na Makabiri Yabaro. Kuri mikoro mwumvaga Eugenia Mukankusi. Mugire ibihe byiza.